Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Parfum Mudasigana.
Wiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe sangwika zema makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu turi genekerezo rya kane Kigarama mwaka wa 2021 amakuru nayo twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umukenyezi w'imyaka irenga 50 yarayagandaguwe n'umuntu yitwaje inkoho mu ntara ya Bururi turi muri komine ya Rutovu. Abo mu muryango wiwe bakaba basaba amatohoza kwijanye n'urupfu rwiwe. Nayo abanywanyi b'umugambwe senere barabandanya kuburwa irengero aho babiri muri bo basanzwe baba mu ntara ya Ngozi atawura bakubita igisho haraheze iminsi ne. Abegereye imiryango yabo bakamenyesha ko bafise amakenga ku mutekano wabo. Nayo mu kiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo ku minsi yose ya gatandatu nk'uko mubimenyereye uyu munsi twaza kubayagira ku kutigenga mu by'ubutunzi aho bishobora kuba intandaro y'amabi akorerwa abakenyezi kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze duhera amakuru mu bijanye n'umutekano muke. Umukenyezi yitwa Pelagia Rugoke yarayishwe arashwe ibyo zabereye muri komine Rutovu y'intara ya Bururi. Uwamwishe ntiyashoboye kumenyekana nk'uko amakuru avaho abimenyesha, bakaba bamusanze aho asanzwe adandariza. Inkuru ya Josephine Jonse Nkunzimana.
Pelagia Rugoke yakora mu biro by'ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya Rutovu. Inyuma y'imirimo yiwe yari yaruguruye akabutike kari hagati ya Lycée Rutovu n'ibitaro aho yiyungunganya. Aho niho uwamwishe yamusanze ni ku ibarabara riva mu kato ku mutumba Bibate wa komine Rutovu hari mu masaa 2 ku mugoroba zo kuri uno wa gatanu. Amakuru atangwa n'abari bahegereye avuga ko baciye bamurasa amasasu acaracikana aho nyine.
Masaha ya saa mbiri z'ijoro niho haza umuntu aramurasa, amurashe acaragenda, hanyuma abantu nibo baza kuyabasanga ni Pelagie aje kwitaba Imana kandi bavuga ko asanzwe akurikije yari ahantu ari niho yari umuntu akunda gusenga uri gushimisa ntawuzi icyo biba yaragize mu kaganiro.
Ayo makuru nyine anemezwa n'abajeje intwaro avuga ko uwo yakoze icyaha ari umugizi wa nabi yabanje kumwaka telefone ngendanwa imbere yo kumugandagura. Bivugwa ko atakindi cibwe muri iyo nzu yadandarizamo. Igipolisi carashitse ariko ntaco cakijije kuko uwo mwicanyi yari amaze guhunga nk'uko amakuru avaho mu Rutovu abivuga. Pelagie Rugoke yari umukenyezi w'imyaka 57. Abamuzi cane cane ababanyi biwe bavuga ko yari abanye neza n'abandi mu kibano, bakaba bavuga ko batazi ico bacatumye yicwa. Basaba ko hoba amatohoza kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane kandi bashengezwe imbere y'ubutungane.
Arakoze Josephine Jonse Nkunzimana. Tukiri mu ntara ya Bururi nyene, umwigeme umwe yiga muri kaminuza wo muri komine n'intara ya Bururi ari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku mugoroba w'uyu wa gatanu. Amakuru avaho i Bururi avuga ko yagirizwa kuniga umwana yabyaye akamuta mu kazu ka sugumwe. Ababanyi biwe bakaba basaba ko yohanwa hisunzwe amategeko. Ido nido na Beni Axela Kana.
Umunuko watanguye kumvikana cyane kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Abanyagihugu bo ku mutumba burarana muri zone Muzenga ya komine Bururi niho bagira amakenga ko hoba hari ikintu kiriko kiraborera mu rugo rumwe ruri kuri uwo mutumba. Nk'uko amakuru dukura kuri uwo mutumba bivuga, ababanyi bari bikeka ko umwigeme azwi ku izina rya Vestine Irankunda yoba yikekwa ko yahora afise imbanyi ariko akaba yari yahindutse baravye uko ameze mu nda. Niko kwitura abajejwe intwaro muri komine nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Ku muhingamo abajejwe intwaro muri komine Bururi bari kumwe n'abarongoye igipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka bashitse kuri uwo mutumba. Bamaze kurondera baciye batora umwana atekeye mu kamwanya yatawe mu kazu ka sugumwe nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba abandanya bivuga. Uwo mwigeme yikekwa kuba ari we yanize uwo mwana ngo ntabihakana. Icyo kiziga cyaciye gihambwa ariko uwo mukobwa akaba afungiwe muri komisari ya gipolisi muri komine Bururi kuva kuri uyu wa gatanu. Abamuzi Vestine Iradukunda ari umunyeshuri mu mwaka wa mbere kuri Université de Grand Lac mu kigo cy'i Bururi. Ababanyi bakaba basaba ko yoshengezwa imbere y'ubutungane agahanwa hakurikijwe amategeko.
Arakoze na Beni Akserakana muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanye.
Inzamba
na gakuru kabanywanyi babiri bo mugambwe senere bafatiwe mu ntara ya Ngozi, Olivier Nkurunziza na Venanda Habonimana, umwe yafashwe kuwa gatatu wundi na wafatwa ku munsi wa kane w'indwi n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi nk'uko ababibonye bavyemeza. Nta siguro nimwe yahawe imiryango yabo. Abavuganye na Radio Inzamba bavuga ko batinya ko bashobora kugirirwa nabi. N'inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Finanda Habonimana yafatiwe ku muhani we muri kafiri ubuye iri muri komine Kiremba hari kuwa gatatu y'igitariki imwe nk'uko ababibonye bavyemeza. Abantu bambaye nk'abapolisi bamujanye mu modoka ya Toyota Hilux n'isaha zibiri z'ijoro gushika ubu akaba atagakurukiwe. Finanda Habonimana yiga muri kaminuza y'Ingozi akaba anaserukira umugambwe Senel aho nyene. Uwundi museneri yafashwe muri iyo ntara nyene ni Olivier Nkurunziza, uwo nawe yafatiwe muri komine Tangara ahitwa Gisha ku muhani we hari kuwa kane tariki zibiri uku kwezi nyene isaha zine z'ijoro. Asanzwe yigisha ku ishuri nshingiro ryaho nyene. Nawe nyene bamwe mu babanyi bemeza ko abamutwaye bari mu mwambaro w'igipolisi kandi batavuze ico ahogwa canke iyo atwawe. Abajyango babo bantu babona ko iryo fatwa ryabo risa nk'ukunyuruzwa.
Bashako niba by'ukuri hariho abantu bafite ibyo baragirizwa guhagarikwa n'ubutungane biciye mu mategeko, hanyuma ariko bazayafungirwa ahantu hazwi ku buryo twebwe n'imiryango dushobora kubagarukirako, hanyuma ubutungane bakora atabangamiye.
Ntiturashobora kuronka komiseri w'igipolisi mu ntara ya Ngozi Bonfond riraho ngo agire ico bivuze ko ariko amakuru dukura mu rwego rw'iperezi Bujumbura imeza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze iminsi bafatwa canke bakanyuruzwa. Bari mu minwe y'ubwo rwego Bujumbura nyine bakaba bo babagirizwa ko bakorana n'imigwi igwana nk'uko ayo makuru nyene abivuga.
Dukubitira mu bijanye n'igisata c'ubutunzi abakozi ba leta nta nyungu z'igihugu bagishira imbere. Ikintu cyose umuntu akoreramwo arondera ico agikuramwo gutyo akageso kigiturire kakigaragaza mu nzego za leta zose bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Pacseme ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Inyuma yaho hagaragaye amanyanga mu bushiranganzi bw'ubudandaji mu byerekeye itegurwa ry'urugendo rw'i Dubai muri Emirat Arabini ahariko habera ihayanishwa mpuzamakungu kubwa Faustin Ndikumana no mu biro by'umukuru w'igihugu akazi gatunganijwe nabi kuko nta wakurikiranye neza itegurwa ry'ugo rugendo. Kurikira Faustin Ndikumana
ukivuze umukuru w'igihugu byahakwija mu ngiro kubera inyungu z'ibintu cyagushika ko cyangwa ibiturire waye cyangwa ibiki cyo bibaza yuko n'ibintu bibigaragaza hajya ariko aravuga ati Burundi rero ni igihugu cyambe kibugo bya mbere byariwe n'ibiturire ntituba turabona neza ingaruka cyane ngo tuyibore naho babibonekera ibyo bigaragaza ingene he muri iki gihugu abakozi bari cyangwa abajamabanga bamwe ya leta mu bisanzwe inyungu z'igihugu zaribagiwe ubu ikintu cyose ingwara yateye ikintu cyose umuntu agira kore yarondera cyakiryanwo cyagikuramwo ibyo kuvuga ati ishusho y'u Burundi tuyiteze imbere. Ibyo bintu byaragiye bakagasuka igiturire ko kunyonora karamaze kumunga inzego za leta birenze naho aho umuntu apfa gutwara muri misi yabonye bose aho umuhimbira na systeme de communication muri leta ingene umukuru w'igihugu bimeze ingene umukuru w'igihugu ashobora kugira icyifuzo bo umukuru w'igihugu andaro kabinet civile yiwe itegeza gucika itegeka umushikiranganji umushikiranganji agasabwira umusekretari permanent agataja kuri abo bantu bari ko arabitegura kuko nubwo kuba hari abantu ba komisere spesiyale babijejwe baguma muri irarishi bakonderwa muri irarishi. Sinumva rero ingene umuntu ashobora kuvuga ngo jenere shintu ibi mugango umushikiranganji ntarabimenya ngo ngo ntwara hejuru ntabizi muri kabinet zivuye ntibabizi hariho n'ibintu mbona byo baje gukosora mu gihe byagenze uko nibaza ko nyine ingene muri communication nyine irashikora urumva ko hari ikintu kiba gihaze.
Amwe mu mabi akoregwa abapfakazi ni ukwirukanwa mu ngo naho baba baravyaye canke bakabuzwa kubandanya batunganya amatungo basigiwe canke baronderanye n'abagabo mu ntumbero yo kubandanya barera abana. naho biruko ingingo ya 59 yo mu itegeko rikinga ikongera rigahana amabi afatiye ku gitsina yo mu 2016 irahana uwo wese abuza umupfakazi kubandanya atunganya amatungo y'urugo. Iyo ngingo iratomora ko uwo muntu azohanishwa umunyororo uva ku mwaka gushika ku myaka 3 agacibwa n'ihadawu y'amafaranga ari hagati y'2500 n'2100. Abashinga ayo mategeko bari bakwiye no kwitwararika ishyirwa mu ngiro ryayo ku neza ryabo ryagenewe gukingira. Ako na kamo mutewe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi yifadikanije n'urunani rw'abashingwa manza kabi.
Nane wabwiye mu ntango zano makuru uyu ni wa mwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko c'urunani rw'amaradio RPA inzamba n'imbonesha kuri Renaissance. Mu numero y'imisi 16 yahariwe kurarika no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi, ikigabane ku isoko cuno munsi kiza kugaruka ku kudashobora kwigenga mu by'ubutunzi ku ruhande rw'umukenyezi, ingene bishobora kuba intandaro y'amabi atandukanye akoregwa abakenyezi. Ikiganiro mukaba mugishikirizwa na mugenzi wacu Josine Kaze.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya 6 mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ukutagira amahirwe angana hagati y'umugabo n'umugore mu bijanye n'ubutunzi biracahanze isi. Mu Burundi amashirahamwe aranira agateka k'abakenyezi amenyesha ko imico amategeko atubahirizwa ko biri mu bisubiza inyuma mu butunzi umukenyezi, ari naho haviramwo bimwe mu bijanye n'amabi akoregwa mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ni gihe cyokogwa kugira umukenyezi agarukigwe muri ico gisata, ninda kwiye kubikora? Inyishu zizo bibazo ni mu kiganiro ku isoko co kuri uyu wa 6 igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'2021. Josine Kaze ni jangere ndakibashikirize Kaze. Dufasha akarorero, amabi akoregwa abakenyezi aribonekeza mu makambi y'impunzi z'abarundi nko mu ikambi Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Abakenyezi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA bemeza ko icyo kibazo gihagaze ku bukene.
Abenshi haba kubera baba hariho kwiheba kubera ibibazo babayemo, ugasanga aba mu buzima bidakunda ko adashobora kubona n'amavuta yisiga. Muraze abantu b'abakobwa cyangwa abantu b'abagore bakenera agatenge bambara, barakeneye karato, rero mu kujya kudushaka ugasanga bagiye kwigwanirira bajya gushakisha ubuzima
ahantu kuri mu nkambi. Arahusanga nk'abana b'abakobwa ugasanga abahungu barabashikisha utuntu, hama abana kubera basaba baturonka nyene bakemera kuja gushurashura, ugasanga batwaye inda canke banduye uburwayi, nta muntu aja gushurashura kucyo nyene baba basi ibintu barondera. Urabona nka benshi nkubwo hari imiryango bashyize bitwa ibintu by'ibyiciro bya 3, ugasanga abana bagiye gushurashura kugira bashobore kuronka icyo bifashisha.
Igihe umwana w'umukobwa adafite uburyo bwo kugura bya bikoresho nyine akemera, ahusha guhura n'umusore kandi akamwereka ko ashobora kubimufashamo, ugasanga umwana w'umukobwa ashukishijwe ibintu by'ibiryo cyangwa se amafaranga agashurashurwa ku nguvu muri ubwo buryo.
Nk'uko biri mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi, abakenyezi n'abigeme biri mizi n'ababa mu bisagara barakoregwa amabi afatiye ku kutigenga mu bijanye n'ubutunzi. Ibyo bikibonekeza mu miryango, mu kazi no muri politiki, sigurwa na Marie-Louise Barichako arongoye muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Mu ngo nyinshi baribagira intererano ikomeye umukenyezi azana kuko idaharugwa mu mahera, ugasanga bamwise umuzigo umuntu atacamaze. Hanyuma ikindi tubona iyo atacuzanira ikibano naho nyene ntawukubona, ntawukurondera. Nico kimwe no mu bya politike, udafise amafaranga ntujamwo, bisaba uburyo kugira wiyamamaze, bisaba uburyo kugira ngo utabare ukwituye. Ata buryo nta kibanzo hafise ntahushika. Kubera atacu bafise abakenyezi n'abigeme baracokogwa, barakubagugwa barafatwa ku gahato ngo baronke uduhera barakorerwa mabi batari gukorerwa yabari bafise uburyo ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu eka n'amashirahamwe y'abikorera utwabo nashire hamwe uburyo bushoboka kugira bashigikire abakenyezi biteze imbere mu butunzi ico kibe umugambi ukomeye cyane umwe uje imbere y'ibindi byose.
Ibihugu bitandukanye vyateye imbere vyarashoboye kugabanya mu gukinga mabi akoregwa bakenyezi. Kenshi vyaciye mu iserukirwa ry'umukenyezi mu nzego zifata ingingo hamwe no guhama higwe angana umugabo n'umugore nk'uko bisigurwa na Pascal Niyonkuru yanonosoye ibijanye n'iterambere ridakumira.
Ikibazo cya mbere bashyize imbere cyari cyo gushyira abakenyezi mu nzego zifata ingingo n'amategeko kugira ngo babe aba mbere mu gufata amategeko ahana canke akingira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikibazo cya kabiri bitaye ko cyane nuko ubutungane buhana iryo hohoterwa b'ubutungane nyakuri kandi abashaka ubutungane bakaronka ubwo bushobozi bwo gushikira ubwo butungane. Ica gatatu kwabaye ukwita ku buringanire hagati y'abapastori n'abagabo mu byerekeye kuronka ubushobozi buhagaze ku butunzi ariko kandi no kubukoresha neza bose. Kandi ca kane ca nyuma cabaye kwita ku mico n'imigenzo kenshi ahubwo bituma ihohoterwa rifatiye ku gitsina turifata nk'ikintu gisanzwe ukamengo sinicaha mu migenzo no mu mico imwe imwe y'amasosiyete tubayemo.
Uyu mwihwezo w'umuhinga Pascal Niyonkuru ushiye usozera ikiganiro ku isoko. Josine Kaze nije na kibashikirije ndabahisango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.
Josine Kaze arakenuye mu gusozera ano makuru twabateguriye tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi. Ari no munsi tukaba tuyasomegwa na George Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'imensha makuru muri nondwi dutangurira ku imensha makuru Burundi Eko cyandika ku bijanye n'iterambere ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko yoba ari amahirwe ku Burundi. Abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango baremereye igihugu cha Congo iharanira demokarasi kwinjira muri uwo muryango. Baremeye kandi ko ururimi rw'Igifaransa rukoreshwa iruhande y'Icyongereza n'Igiswahili. Iryo yemezwa ry'Igifaransa ngo rizotuma ibikorwa bigenda neza muri uwo muryango. Abarundi bahora bagira ingorane z'Icyongereza ngo bagiye kwisigura neza mu manama nk'uko ico kimenyesha makuru kibivuga. Ku Barundi n'abakongomani ngo bizotuma haba iterambere. Ariko rero ngo intambwe iracari ndende ku bihugu byose biyize uwo muryango gutangura gukoresha urwo rurimi. Ibihugu nka Uganda, Tanzania, Kenya, Sudani y'Epfo bitegerezwa kugwiga. Ibyo bikazosaba umwanya muremure n'uburyo butari buke. Dukubitire muri Malawi aho ikinyesha makuru SOS Media cyandika ku basore bane, babiri b'Abarundi na babiri b'igihugu cha Congo iharanira demokarasi bafungiwe mu gasho k'igipolisi hafi y'ikambi y'impunzi y'Idazereka muri ico gihugu kuva mu mpera z'ukwezi kw'11 guheze. Igipolisi cha Malawi cyafashe kiko kirarondera abatagire vyangombwa. Abasore barisiguye bavuga ko bariko basaba ubuhungiro ariko biranka. Kubw'ico kimenyesha makuru ngo ashobora gusubizwa mu gihugu cha Tanzania ari naho baje bava. Inshuti zabo bafunzwe zigasaba leta ya Malawi kubarekura hanyuma bakaroswa ubuhungiro basaba kuko ari uburenganzira bwabo. Mu bijanye n'amagara y'abantu ikimenyesha makuru ari Belgique cyandika kuri COVID-19 kikavuga ko Burundi na Congo iharanira demokarasi ari byo bihugu bya nyuma ku isi bimaze gucandagisha abantu bake mu bijanye na COVID. Kuva mu ntango z'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze igihugu cy'Ubwongereza cyatanze incanjo zitari nke. Ibitigiri vyerekana ko ku isi yose ibice 44% vy'ababa ku isi aribo bamaze kwicandagisha. igihugu cha Emirati Arabi ni nico kiza kwisonga kuko kibaze gucandaga abanyagihugu kubica 90% akurikira Portugal imaze gucandaga ibice 87% Singapore nayo ikazwa gatatu n'ibice 86% hagakurikira Chili na Malta bifise ibice 84% igihugu cha Cuba kikaza ubugira gatandatu n'ibice 81% nayo Korea yepfo na Kamboje bimaze kugeza ku bice 80% byamaze gucandagwa. Ikibanza cha nyuma mu bihugu byose bimaze kwemera urucanco haza igihugu cy'u Burundi hamwe na Congo iharana demokarasi bifise ubusa n'igice 1% byamaze kwiteza urukingo. Nayo ibihugu bitaremera urwo rucanco ku isi yose ni bibiri, ni Eritrea na Korea ya Ruguru. Nayo mu bijanye n'umubano ari naho duca dusozerera ikinyemesha makuru iwacu candika ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga uhimbazwa ku igerekezo rya kabiri Kigarama. Mu ishyirahamwe rihurikiyemwo abo bagendana ubumuga bavuga ko intambamyi zikiri nyinshi kugira ngo bafatwe nk'abandi. Ku bwa Simeo Barumwete umwigisha muri za kaminuza akaba yahoze mu ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga avuga ko kubera ko bikumira ntibitaba amanama mu babanyi ngo biroroshe kubibagira. Avuga kandi ko hari inzitizi zibabuza kuja muri politike, mu by'amadini no mu buzi. Izi ntambamyi ni izo kudashikira amakuru biturutse kutamenya inyandiko zigenewe bamwe bamwe muri bo. Avuga kandi ko hari inzitizi zibabuza kuja muri politike, mu by'amadini no mu buzi. Izindi ntambamyi ni izo kudashikira amakuru biturutse kutamenya inyandiko zigenewe bamwe muri bo n'ibindi. Inyubako zitategekanije abagendana ubumuga ibyo byose bikaba biri mu ntambamyi bahura nazo. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditse uri menyeshamakuru Jean Nimenya George nayabashikirije ndabipfuruje kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na mugenzi wacu George Nimenya n'inonga haduce dusozera no makuru twa bateguri kuri uyu munsi wa gatandatu. Cimire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyegeranya ahanze Parfum Ndasigana nkabandi bifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mubanyu naho ubutaha.